butama kuba yamana kuja marira yabishura ngendera nekandirimbe yo yabikoze yande me yomone zero uchimbo butama kuba yamana kuja marira yabishura
Yesu, oh, abikoze.